Kete Pawulo yandikiye Abanyefeso. Abanyefeso ikigabane cya mbere. Pawulo, nagizwe intumwa ya Kristo Yesu niko Imana yabigombye. Ndabandikiye abera bari muri Efeso, babizigirwa muri Kristo Yesu. Ubuntu bubabe mu n'amahoro biva ku Mana Data twese no ku Mwami Yesu Kristo. Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa. Yaduhezagira imihezagiro yose y'imuhema ahantu ho mu ijuru muri Kristo. Nk'uko yadutoranirije muri we, itangiriro ry'isi ritarashirwaho, kugira ngo tube abera tutagira agasenge imbere yayo, turi mu rukundo. Kuko yagabiye kera ko duheshwa na Yesu Kristo gucika abana bayo ku bwayo, nk'uko yabigombye bikayihimbara, kugira ngo ubwiza bw'ubuntu bwayo yatugabiriye mu wikunda bushimwe. Muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharirwa ibicumuro byacu, nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Yabudusesekarije mu bwenge bwose no kumenya. Itwatiye ibanga ry'ibyo igomba, nk'uko byayihimbaye, ibyigiriye imigabo kuva kera muri we, by'inge n'izogenza byose, igihe gikwiye gishyitse, gukoraniriza byose muri Kristo, ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi. Kuba muri uwo kwaduhesheje gucika ihanga ryayo, twashyiriweho kera nk'uko iyo yabigabiye, ikora byose nk'uko imigabo yo mu mutima wayo iri. Kuzobaba guhesha icyubahiro ubwiza bwayo, twebwe abizigiye Kristo kera. Muri we namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri, niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, mumaze no kumwizera, niho mwashyiriwe ku ikimenyetso, nicyo mwemu yari yasezeranye. Niyo ngwate y'umwandu tuzohabwa, kugira ngo ab'Imana yaronse bacungure ku bwiza bwayo bushimwe. Nicyo gituma nanjye numvise ukwizera Umwami Yesu kuri muri mwebwe n'urukundo mukunda abera bose, ntahengeshanya kubashimira Imana, ndabahoza mu kanwa ko nsenze ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, Data wa twese w'ubwiza, ibaho umutima w'ubwenge no guhishurirwa mu kwimenya, ngo amaso y'imitima yanyu yihweze, kugira ngo mumenye ibyo mwizigizwa no guhamagara kwayo ibyo ari byo, mumenye n'itunga ry'ubwiza bw'umugabane ufise mu bera, mumenye n'ubwinshi buhebuje bw'ubushobozi bwayo ikoreshereza muri twebwe abizera, nk'uko kwa gukora k'ububasha bw'ubushobozi bwayo kungana uko yakoreye muri Kristo, hamwe yamuzura mu bapfuye ikamuvyagiza uburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushize hejuru cyane y'ubukuru bwose, ububasha bwose, ubushobozi bwose, ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, si muri iki gihe gusa ariko no mu kizoza. Kandi yamushikirije byose ibishyira munsi ibirenge byiwe, kandi mu ishengero ngo w'umutwe waryo wo gusumba byose, nibyo mubiri wiwe bwuzure wuzuza byose by'ahantu hose. Abanyefeso ikigabane cya kabiri. Namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibigabo bitanyu n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderamo kera nk'uko iby'iyisi bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, niyo mwe mikorera mu bantu b'intabariro. Kandi natwe twese twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri yacu, tugakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba, kandi mu kamemere kacu twari abo kurakirwa nk'abandi bose. Ariko Imana, kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubwo urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo. Ubuntu nibwo bwabakijije. Yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mu ijuru turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza izokwerekana itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubw'ukwizera, nabyo nyine ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye kubikorwa kugira ngo ntihagire n'umwe yishimagize, kuko turi biremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa batahimbuye ko wacu ubugabo, nabo bitwa bahimbuye ko wacu ubugabo n'intoke ku mubiri, kwico gihe mwari mutandukanye na Kristo muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, atasana mufitaniye n'amasezerano y'ibyasezeranywe, ataco mwizigiye ku bizoba, mwari mu isi mutagira Imana rurema. Ariko noneho, kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, niwe mahoro yacu, kuko yahinduye amacakubiri kuba kimwe, aho mvuye cha gisika cyo gato cyadutandukanya ubwanse amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe nibwo vya vyagezwe birimo amabwirizwa vuba mu vyashinzwe kugira ngo muri we yamaca kubira yareme mu muntu umwe musha ngo azana amahoro atyo kandi ngo ayo maca kubiri amaze kuyagira umubiri umwe ayuzurishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanze yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro mwebwe bari kure kandi abari hafi nabo babwira amahoro kuko uko twaramo kabiri ubu ni wadushikiriza data wa twese turi muri mwemwe umwe nuko ntimukira abashyitsi n'abanyamahanga ariko musangiye ubwoko n'abera murabo mu ngoro y'Imana kuko mwubatswe ku mabuye y'umushinge ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana Kristo Yesu ariwe buye rigumye imfuruka muri we ingoro yose yubatswe neza irakura rw'urusengero rwera mu mwami wacu muri we namwe murubakanwa kugira ngo muheshwe na mwemu kuba ingoro Imana ibamwe. Abanyefeso ikigabane cya gatatu. Nico gituma jewe Pawulo imbohe ya Kristo Yesu mbohewe mwebwe abanyamahanga namba mwarumvise ubwiriza bwa bw'abantu bw'Imana nahawe kubagaburira yuko mu guhishurirwa natwe ibanga nkuko nabanje kwandika mu majambo make namwe nimwayasoma muzoshobora kubona ingene nzibanga rya Kristo ivyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nkuko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mwemwe yuko abanyamahanga basangiye natwe iragi basangiye natwe umubiri umwe basangiye natwe ivyasezeranye muri Kristo Yesu kubw'ubutumwa bwiza nacitse umukozi wabwo nkuko ngabire ibintu bw'Imana iri nabuhawe nkuko ubushobozi bwayo bukora jewe uri mu nyuma y'uwo mu nyuma y'abera bose naherewe ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagira aho riherera no guserurira bose ubwiriza bw'ibanga ubwaribwo ryari rihishijwe uhereye kera hose mu Mana umuremyi wa byose kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha bw'ahantu ho mu ijuru bamenyere kwishengera ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nk'uko imigabo yayo iri iyo yagabiye uhereye kera hose muri Kristo Yesu umwami wacu muri we niho duherwa ubushize bw'ubwoba no gushikira Imana tuyizigiye kubwo kumwizera nicyo gituma ndabinginga ngo ntimwihebuzwe n'amarushwa yanje yo kubwanyu kuko ariyo cubahiro cyanyu nicyo gituma mfukamira data wa twese w'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mwemu wiwe Kristo mu mitima yanyu kubw'ukwizera kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'umushinga rwubatswemo mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke ubw'amakika ubw'amajyaruguru n'ubw'amajyepfo bwaribwo mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa ngo mubone kuzuzwa mushitse kukuzura kw'Imana kose ni ukwishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri icubahiro kibi cyayo mu ishengero no muri Kristo Yesu kugeza ku buzukuruza bose ibihe bitazoshira. Amina. Abanyefeso kigabane cya kane. Nico gitumye ndabinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagarwa mwahamagawe mwiyoreje rwose mufise ubugwaneza mwihangana mubabariranira muri mu rukundo mushishikaye kuzigamisha umwe muva kuri mwemu mubozi w'amahoro hariho umubiri umwe na mwemu umwe nk'uko kandi mwahamagara icizigiro kimwe cy'ihamagarwa ryanyu hariho umwami umwe ukwizera kumwe no kubatizwa kumwe hariho n'Imana imwe niyo data wa twese asumba bose akoresha bose ari muri bose ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu nk'uko tugererwa ingabire ya Kristo nico gituma ivuga iti
yaraduze ajiyo hejuru ajanye iminyago agabira abantu ingabire.
Ariko iryo jambo ngo yaraduze ni ukuvuga iki? Mbega ntibyerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu? Uwo yamanutse niwe yaduze aje hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose kandi yahaye bamwe kuba intumwa abandi kuba bavugishwa nawe abandi kuvuga ubutumwa bwiza abandi kuba bungere n'abigisha kugira ngo abera babone gutungana baheze bakora igikorwa cyo kugabura iby'Imana uba ku mubiri wa Kristo kugeza aho twese tuzoshikira ku kugiriranira ubumwe uva ku kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza aho tuzoshikira kuba abantu bakuze no ku rugezo rw'ubwinshi bwo kunengesera kwa Kristo, kugira ngo dushire ubwana ntituzungazungishwe n'imipfunda ngo tujanwe irya n'ino n'imiyaga yose y'inyigisho n'ububeshi bw'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza, ariko tuyimvuga kuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose, ari we mutwe ni wo Kristo. Umubiri wiwe wose uteranijwe neza, ufatanijwe n'ibifashisho by'ingingo zawo zose, nk'uko igice cyose gikora ibango cagerewe kuri we, niho uronka gukura kwawo ukubakwa mu rukundo. Nico gituma mvuga ibi nkabishingira intaye mu mwami wacu ngo ntimube mukigenda nk'uko abanyavyaha bagenda bagendera mu bitagira ikimazi byo mu bwenge bwabo. Ibyumviro byabo biri mu mwiza, batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo no kudadarara kw'imitima yabo, kandi babaye ibitimbe bishyira mu ngeso z'isoni nke gukora ibihumanya by'uburyo bwose bifatanije n'ukwifuza. Ariko mwo ntimwize Kristo mutyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'uko kuri ko muri Yesu kuri kubabwira kuvy'ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera abazwa n'ukwifuza k'uruhendo, mugahinduka abashasha mu mwemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri, maze mwiyambuye ibinyoma. Umuntu wese avugana iby'ukuri n'umubanyi wiwe, kuko turi ingingo z'abantu.
Nimwaraka ntibibakoresha icyaha,
izuba ntirirenge mukiratse, kandi ntimuhe wa mugarara igicicaro. Uwiba ntakongere kwiba, ariko afuma acumukura akoresha iyo maboko ivyiza kugira ngo aronke ivyo gufasha ubukenye. Ntihazogira ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukabaze mwemu w'Imana yabashiriwe ko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi w'ugucungurwa, umururazi wose ukujingitwa ishavu gutongana no gutukana bibavemo hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahariye muri Kristo. Abanyefeso ikigabane cya gatanu. Nuko mwigane Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze akatwigura akatubera akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana. Mubabwa umwota neza, ariko ubusambanyi n'ibihumanya byose cyangwa kwifuza ntimukabishyire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera. Ibiteye isoni cyangwa amajambo y'ubupfu cyangwa ibitwenza bibi ntibikumvikane muri mwebwe, kuko ibyo bitabereye. Ikibereye ni ugushima Imana, kuko uyu mubizi neza yuko atamushakanye cyangwa igihumane cyangwa uwifuza niwe asenga ibigirwamana azogira icaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu abahendesha amajambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarika. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwiza none mukaba muri umuco w'umwami wacu. Mugende nk'abana b'umuco, kuko imbuto y'umuco iboneka mu ngeso nziza zose no mu kugororoka no mu kuri. Mumenye neza ibihimbara umwami wacu, kandi ntimugafatanye n'ibikorwa by'imburakimaze by'umwiza, ariko cyane cyane mu biserure, kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bishyizwe ahabona bigaragazwa n'umuco, kuko ikigaragazwa cyose kiri mu mwiza. Nico gituma bivugwa ngo
ikangure wowe usinziriye zukuve mu wapfuye Kristo arakumurikira.
Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, ntimugende nk'imburabwenge ariko mugende nk'abanyabwenge, akaryo muronse mugakoresha neza, kuko imisi ari mibi. Nuko ntimuwe ibipfu ariko mutahure iby'umwami wacu agomba ibyo ari byo, kandi ntimukabure umuvinyu urimo ubuhumbu ariko muzure mwera. Mubwirane zaburi indirimbo n'amatazira n'ibya mwembe, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana Data wa twese, mwishimire vyose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugamburukanire kuko mwubashe Kristo. Bagore, mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe. Ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, kuba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura ngo aryeze aryogesheje amazi n'ijambo, maze ngo rirengukane imbere yiwe ari ishengero rifise ubwiza ridafise amaraba agacanga atose cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe ryera ridafise agasembwa. Niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko atamuntu yigeze kwanga umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga nk'uko Kristo nawe agirira ishengero, kuko turi ingingo z'umubiri wiwe.
Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe utakivana, bombi bakaba umubiri umwe.
Iryo banga rirahambaye ariko ryerekeye kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyine, umuntu wese akunda umugore wiwe nk'uko yikunda, umugore nawe niyubaha umugabo wiwe. Abanyefeso kigabane cya gatandatu. Bana, mwumvire ababyeyi banyu mu mwami wacu, kuko ibyo ari byo bigororotse.
Wubahe so na nyoko.
Icyo ni cyo cyagezwe cya mbere kiri mu isezerano,
kugira ngo uronke amahoro urambire ku isi.
Namwe basi, ntimukaratse abana banyu, ariko mubarere mubahana mubahanura uko umwami wacu agomba. Bashuma, mwumvire bashobye bo ku mubiri nk'uko mwumvira Kristo, mububashe muhinda agashitsi mutagira ubufunyo mu mitima yanyu. Ntimubakorere bakibahagarikiye nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere nk'abashumba ba Kristo, mukora ibyo Imana igomba bivuye ku mutima. Mubakorere n'umutima ubikunze nk'abakorera shobuja mukuru, ntimube nk'abakorera abantu, kuko muzi yuko umuntu wese yakoze icyiza azocishurwa na shebuja mukuru, niyo yewe umushumba canke uwidegembya. Namwe ba shebuja, mubagirire mutyo nyene, mwirinde kubakangisha, kuko muzi yuko shobuja musangiye ari mu ijuru kandi ntarobanura abantu ku butoni. Ibisigaye muremesherezwe umwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambare ibirwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugarariki, kuko abo tunigana tarabinyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza. Nimwe mubiza hantu ho mwiza kubw'ibyo mwakirirwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikame. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'inkinzo y'icumi kingira igikiriza, mwambaye ibirata ari byo mwete ubutumwa bwiza bw'amahoro, kandi hamwe n'ibyo byose mwakira inkinzo yo kwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakira inkofero y'agakiza, bo ni inkota ya mwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mwibere maso mukobeje rwose musengera abera bose. Kandi nanje nyine musengere kugira ngo mpabwe insiguro uko mvuze kose, namamaze nshirutse amazindi ibanga ry'ubutumwa bwiza, kuko ndi intumwa yabyo iboheshejwe umunyororo isigura ibyabwo nshize amazinda nk'uko bimbereye kuvuga. Kandi Tukiko umuvukanye inkunda, umukozi w'umwizigirwa mu by'umwami wacu, azobiganira byose kugira ngo mumenye ibyanje ukomeze. Niwe ndabatumye ko kubw'ibyo nyine ngo mumenye ibyacu, kandi ngo arimeshe imitima yanyu. Amahoro abe mu bavukanye n'urukundo rufatanije n'ukwizera biva ku Mana Data twese no ku Mwami Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bubane n'abakunda Umwami wacu Yesu Kristo bose atabupfunya.